bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mwiko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva atankomazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahazwe mu Burundi ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro istebu mu Kinyapunyo cemeza ko ibice birenga 40 kwinjirana vyingo zirigwa zitaronse ico zifungura
usanga twaragwanije ubukene turabiye kugakera kuko twari kubikemero kubitigira 64 ibice 6 kwijana
Unique Nicolas Ndayishimiye atwara ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro mu Burundi isebu mu Kinyapunyo yo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato Ekari kumbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu yageze higeni no kwisa ho polisi ya Nigeria yatabaye abantu bagera kuri 77 barimo abana bari bamaze amezi bapfungiranye mu rusengero ruri muri leta ya Ondo iri mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu amakuru atangwa n'igipolisi ca Nigeria yemeza ko abatabawe bari bamaze amezi agera kuri 6 bugaraniye mu nyubakwa yo munsi y'urusengero rwitwa Hall Bible Belief Church bari bagiye kwiyugaranira muri iyo nyubakwa babwiwe ko bagiye kurindirirayo umuzo wa Yesu Kristo polisi ya Nigeria ikemeza ko naho abenshi mu bariyo bagiye ku bushake bwabo hari abatwawe ku nguvu umwigeme w'umuyabaga ari mu bari bamaze amezi 6 yabwiye itangazamakuru rya Nigeria ko yafashe ingingo yo kuja kwiyugarana n'abandi kwera abavyeyi biwe bamwigeza kure y'Imana kandi yifuza kubona ijuru abategetsi ba Nigeria batanguye gusaka muri urwo rusengero inyuma y'imyidogo y'abavyeyi babana bariyo polisi ya Nigeria ikaba yavuze ko yataye muri yo mipasiteri y'iryo rusengero na bamwe mu bayoboke biwe Abanyagihugu baharugwa mu majana bo ku murwa mukuru wa Sudani Khartoum biyerekanye basaba abasirikare bafashe ubutegetsi kubusubiza imyerekano yabipfuza ko ubutegetsi buva mu minwe y'abasirikare yinjiye munsi wayo wa kane kwa kane w'indwi iheze abanyagihugu 9 nibo bamenyekanye ko baguye mu myerekano ishusha nk'iyo no munsi kwa Mungu igihe abajeje umutekano bagerageza kuyiburizamwo bamwe mu biyerekanye babwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko bazobandanya kwerekana kugera ubutegetsi getsi bwatembagajwe mu kwezi kw'icumi ko mwaka uheze busubiye mu minwe y'abasivile kuva ubutegetsi bwa Sudani butembagazwa n'abasirikare mu mwaka uheze amaze kurwa mu yerekano yo gusaba ko abasivile babusubizwa ko bagera ku 114 ano makuru yose abageze yano ku isi kuri Radio Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari Ibice birenga 40% vy'ingo mu Burundi zirirwa zitaronse ico zifungura ivyo biri mu cegeranyo casohoye n'ikigo istebu kijeje gutorokanya ibiharuro mu gihugu c'u Burundi casohotse kwa kane w'indwi twaraye dusozereye ico kigo kivuga ko ubukene amikoro make no kubura amafaranga arizo mvunyamukuru zituma iyo miryango itaronka ivyo ifungura intarangozi mu buraruko bw'igihugu niyo iza kwisonga mu bwinshi bw'abantu batagira ico bashira ku munwa inkuru tubaza umenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza
Izo biharuro byashyizwe ahabona bimwitohoza ikigo cy'igihugu istebu cyakoze mu byerekeye uko ingo n'imiryango ibayeho mu Burundi ibyafatiwe kandi ni ibintu nkora mutima umuntu ategerezwa kuronka mu buzima bwa minsi yose kandi byibanze service de base mu Gifaransa mu gihugu mu Burundi bufite abanyagihugu benshi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi ikigo istebu cyahagaze cyane cyane ku bijyanye n'uburimyi n'ubworozi ugufungura kwivuza kuronka akazi ukuronka abana ku ishuri uburaro bwiza ukuntu abantu bahanahana amafaranga haba mu gusuma kugurana na kubitsanya hiyongereye ko gukoresha ubuhinga bwa none bwifashishwa mu guhanahana mahera cyane cyane biciye muri za telefone. Nikolanda yishimiye umuyobozi mukuru wa ISEBU yemeza ko mucegeranyo bafise ingo zirenga 40% z'abarundi bakenye kandi bagora kuronka icyo bafungura. Aha yari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku mugoroba wa kuri uyu wa kane nyuma y'ugushyira ahabona icyo cegeranyo.
Dufatiye ku ngo ingo izinga n'ibikigiri 40 birenga ko na gatoyi dusanga zikenye mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo bacha dusanga ari bice 51 basanzwe bakenye.
Ndayishimiye atwaye ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro avuga ko no kwiyongera kw'abana bahaye amashuri mu gihugu kuva kuri ubwo bukene.
Abana baraja ku ishuri hanyuma hari abana baheba ishuri ngira mama mukurikirana amaraporo y'abajejwe indero mu ntara iyo bari ko bavuga ati twebwe abana bangana n'ibinga n'uko baraheje ishuri bakavuga ati boba baheje kubera iki. Bamwe bakavuga ati baheje kubera ubukene bagaheba kubera nk'ibyo byuko bagenda ku ishuri hama batashe ntibaronke icyo bafungura aricyo gituma mubona ko na leta iriko iragira imigambi yo kugira kugaburira abana ku ishuri no kugira ngo abo bose baza baraheba ishuri cyo gitigiri gitere kigabanuka.
Mugabo hagereranije n'amatohoza yakozwe mu mwaka wa 2013 asanga harabaye akarusho atanga ibitigiri zerekana idashikiriza.
Dusanga twaragwanije ubukene turariye kugakera kuko twari ku bitigiri 64 n'ibice 6 ku ijana bikabyerekana n'uvuga ishusho y'iki gisata rimeze gute. Aho kuguti rero kugira ngo nimba iryo shusho ritameze neza cyane nimba rimeze neza ryisununure kurusha kugira ngo iryo shusho ritere riba ryiza.
Umuyobozi mukuru w'ikigo ISEBU avuga ko izigwa nk'ibyo ari ingirakamaro bose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bitunga ibitigiri byatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushyirwamo ingufu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere. Eloje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Eloje Urikaneza, urakenuye.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabarangiza.
Karugami za kaminuza mu Burundi kwifuza ko hashirwa imbere ibikorwa bishingiye ku iterambere rusangi hagamijwe kunywanisha abarundi bose hadashingiwe ku bwoko aho kuguma amateka yibutsa ubwicanyi bwakozwe n'ababukoze mu myaka iheze. Ibindi kuri no nkuru tubaza Thierive Ndayishimiye akoje ugi Amerika ikigari mu Rwanda.
Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye zirimo Université de Grarake bavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika basigura ko ibikorwa birangurwa n'umugwi Sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi bikwiye gushingira ku iterambere rusange na cane cane mu gwaruka gwa kazoza kwiga mu mashuri kaminuza. Muri iki gihe umugwi Sever ugenda urasigura ibirabana n'ubwicanyi bwaranze mu Burundi mu myaka y'1972.
Abantu bayagisha mu bindi biyago bishobora kubahuza mu mashyirahamwe ashobora kuhahuza abantu bose ariko atari mu mbozo kwibukiriza ibintu byabanye ariko kuri cyari gikwiye kunywanisha abarundi byari ibikorwa cyane cyane by'iterambere boza barahuriza hamwe ari abacanke bari
nta bintu birebire nabona byiza kumfasha cyarinduka no ngombona nyine ibyaheze byahe.
Ku ruhande rumwe abo banyeshuri babona ko izo nyigisho atanyungu zibafitiye kuko ubwabo ku mashuri babanye neza basigura ko ahubwo bishobora kuzura kaboze bikaba byanaza n'injyane zidacika.
Kuko byabaye uwo byabaye ari igihaca yibuka cyane sinaka yarankoreye ibintu bikaca bimusubiza hahandi ha kera.
Aha tubanye neza na kuva ngo n'umutwe ngo n'umusunzi ngo n'umutwe musanzwe tubanye neza mu mahoro kuko nk'ubu mu ishuri kuko turi hamwe twese twese twigira hamwe ayaho I was in the house when I was kaza tukwa ngunyamu nungutunu mutuzi tukirale mazuru kwese mazuru hapibisero
naho bimeze gutyo kandi harugwaruka gwemeza kwizo nyigisho zirufitiye akamaro kanini kuko zirubwira kahise ku Burundi kubwicanyi bwabaye bikarufasha kwirinda kuzongera kubigwamwo
biradufasha cyane bituma tumenya ibyahise ibintu byabaye kugira icyamwe gyaheje natwe bigwaruka ikizobikora tukamenya ishyira
nuko tumenya kahise historique y'igihugu cyacu nyene yagenze mu busanzwe bigomba kumubisebere nuko ugerageza kwerekana ukuri kubyabaye muri kahise.
Ico kibazo cizo nyigisho zitangirwa mu makaminuza atandukanye ntiziraje ishinga ugwaruka gusa. Bamwe mu barimu bigisha muri kaminuza bavuganye n'ijwi rya Amerika nabo hari uko babona byokogwa. Umwe muri abo avuga ko ico bakarusho bo bisoma mu bitabo nk'amateka yaranze igihugu.
Ivyo uyu mugwi wa severe nivyo ku ruhande rumwe turavyakira neza kuko umuntu yumvise ukuri n'ukurikuriranira ni ikintu cyiza cyane mu Barundi, ariko niko mubi umugarukako ahanini umenga ba ubwoko bumwe bwa bwarapfuye gusoma ubundi kandi mu byo twasomye cyangwa twumvise turabona yuko ba bahutu b'abatutsi barapfuye kandi ho ifatiye hamwe kuri kubiranira byogenda neza n'ubwo gusa icyo wafasha ni mu nyandiko muzakahize bakabona icyabaye mu gihugu. Ibyo nivyo
kuri ibyo Kremani nziza icegera turongoye umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi avuga ko Burundi bukwiye kumenya ukuri kubwicanyi bwakozwe mu Burundi atanumwe asigaye inyuma.
Hariho abahamba bavuga bati reka tureke hamba reka kuzura kaboze reka tuvyibagire Abarundi bashavuga ngo inibagira ntibana niki cyatumye rero abantu bashika ko Burundi bwinjira mu gihe cyo kumenya ukuri harabaye ibintu bibi atari ntambara akarenganyo kigihe kirekire inwarombi ikinyiza abantu atari ntambara birashoboka ko igihugu kivuga kiti reka turabe twiga kahise kugira ngo ivyo bintu byose tuvyiragire canke tubigendere ko mugabo tubizi mugabo bifite intumbero.
Umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga n'aya leta kugira ngo abawugize batange icigwa ca kahise cerekana uko intambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze abo zahitanye umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo njyane. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Umunota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio Yacu.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu rwego rwo gukangurira impunzi ziri ku butaka bw'u Rwanda gahunda yo kwiteza imbere, ubu mu ikambi ya Mugombwa iherereye mu karere ka Gisagara hagaragara impunzi z'abanyekongo zafashijwe kwinjira mu bikorwa by'ubucuruzi. Izo mpunzi zisabye Ijwi ry'Amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe imfashanyo zigenewe zigenda zigabanuka. Eric Bagirubusa yabagendeye.
Izo mpunzi zabwijwe rya Amerika ko ibyo bikorwa birushaho kuzunganira mu mibereho muri ibi bihe inkunga zigenda zigabanuka. Madamu Oliver Kanyange w'imyaka 33 y'amavuko ni impunzi y'umunyekongo mu nkambi ya Mugombwa iherereye Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Winjiye mu iduka rya Kanyange uhitira ku bicuruzwa byinshi bitandukanye. Kanyange yabwijwe rya Amerika ko yatangije igishoro cy'amafaranga 30,000 y'amanyarwanda n'amafaranga yari yakuye iwabo muri Kongo. Yemeza ko yatangiye acuruza inyanya, intoryi n'ubunyobwa. Kuri ubu leta y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa baboneye impunzi imishinga itandukanye. Kanyange yahisemo gukomeza ubucuruzi. Kanyange araturondorera imishinga yagiye yisunga ikamuha inguzanyo mu bucuruzi.
Inkomoko ivuyeho tuzakumva ko ari umushinga wajya mbere, nawo ushaka gukorana n'abantu biteza imbere bakorana n'ibigo by'imari, wajya uguza mu kigo cy'imari runaka uguza 2,000,000 bakagirayo bakwishyurira, nawe ukagira uruhare wishyuriramo. Nuko ngiye mba naragujije 4,000,000 nishyura 2,000,000, jya mbere nyishyurira 2,000,000 nayo.
ngo niko gutera imbere kwanje.
Iyi mishinga batera nkunga bageza ku mpunzi mu mugambi wo kubakangurira kwigira ariko cyane kubamenyereza ko bashobora kwibeshaho mu gihe impunga z'ibiribwa n'izindi zaramuka zihagaze. Kubireba Kanyange acururiza mu nkambi ya Mugombwa ariko ataha hanze yayo kandi yarangije kwibikaho ingwate ituma ibigo by'imari bitagira impungenge zo kumuguriza.
Ntabwo mbitinya rwose uko muri uko gutera imbere kwanje naguze inzu hanze y'inkambi mu bishya niyo ntanga ingwate bakanguza badafite amakenga yuko nabangura.
Wowe wanavuye mu nkambi uretse kuba uhakorera wabonye gutura mu nkambi bitakubereye ujya hanze y'inkambi?
Yego, njanze y'inkambi mfite inzu naguze miliyoni 10 mparanira kwiteza imbere kugira ngo mbeho nanjye neza.
Kanyange yabwiye Ijwi rya Amerika ko abarizwa mu cyiciro cya kabiri kigenerwa amafaranga 3,500 ku kwezi yo kugura ibiribwa kubera akirera abana bato. Mu iduka rye Kanyange akoresha abakozi 4. Mugenzi wa Kanyange ku ruhande ni Bahati Hakizimana w'imyaka 29. Impunzi nawe Hakizimana yisanze asohotse ku rutonde rw'abatemerewe kubona ibiribwa bitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Ubu bucuruzi avuga ko hari kinini bubamariye.
Byadufashije kwiteza imbere cyane. Bitewe n'uko bidufasha mu kwigira bigatuma nanjye hari aho mbasha kwivana no kwigeza. Ugomba kugena tewe inkunga y'amafaranga iyo gice cya miliyoni cyangwa se wenda yisumbuyeho bituma n'indi mishinga ngamije nayo nyigeraho ndetse n'ibyo nkora bikaguka.
Hakizimana afatiye ku buryo abona ibintu afite intumbero kuri ejo hazaza nubwo gutekereza ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamubyaye bitabura igihugu gihoramo imyivumbagatanya nyishingiye ku mutekano muke.
Numva najya nakwiteza imbere nkagira ku rwego rwo kuba nanjye nakora nkajya hanze y'inkambi nkakorera iyo ngiyo mbese nayo nkagira ibikorwa bifatika iyo ngiyo ku buryo ki nanjye ntahora buri gihe nteze ibiganza. Nubwo wenda biri kure bigoye wagira ngo habe umutekano dutahe byaba byiza kurushaho kuko hari nararibonye twakwiye mu Rwanda twahawe n'abanyarwanda no kubana nabo mu buzima busanzwe tugeze iwacu ku buryo kishobora kugira akamaro mu kubaka igihugu.
Ku rundi ruhande abari mu mishinga ibateza imbere bo biboneka ko bakiri yanga. Bwana Japhet Iranzi ari mu banyotewe no kubona umushinga wabateza imbere.
Icyifuzo ni uko twese yatugeraho natwe tukaba twayibamo bakareba abantu bose. Urumva umuntu uri mu mushinga runaka hari icyo yinjiza twebwe tutabona twinjiza. Urabona nk'abari mu bworozi bw'inkoko babona ayo magi cyangwa bakagurisha bakabona amafaranga bakajya mu mashyirahamwe bakagira urundi rwego bageraho.
Leta y'u Rwanda itangaza ko imishinga itabonekera rimwe ariko gahoro gahoro imishinga ishobora kuzagwira ku mpunzi zose. Bwana Kevin Karayenzi akuriye inkambi y'impunzi ya Mugombwa.
Turashaka kugira ngo imishinga myinshi igende ijyana na livelihood kugira ngo n'icyo gihe cya graduation kiba cyangwa se igihe cyo kuba izo mfashanyo zahagarara bari bafite icyabafasha n'uburyo bakomeza n'ubuzima. Birumvikana ntabwo wahita ubona umushinga ukavaringa 11,000 byose biri mu nkambi kugira ngo buri muntu wese abone ko abona ubuzima, ariko ibikorwa byose tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo nibura abashoboka tubagereho.
Leta y'u Rwanda ikomeza guhamagarira impunzi ko zitagombye gupfusha ubusa amahirwe zabona uko yabangana kose.
Nuko ibyo babonye cyangwa se duke babonye badukoresha neza kuko ntunawuzi ikiminsi hatse. Nuko bagikoresha neza ikindi amahirwe yose babonye akageza kuyabyaza umusaruro ikindi bakagerageza kwizigamira.
Imibare itangwa na Leta y'u Rwanda ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR iragaragaza ko inkambi y'impunzi ya Mugombwa icumbikiye abanyekongo basaga ho gato 11,000 yamaze imyaka 8 kugeza ubu. Abari mu bikorwa by'ubucuruzi barabarirwa muri 20 ni mu gihe abari mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bo banabihuriramo n'abanyarwanda basaga ho gato imiryango 300. Bari mu byiciro bitatu, abo mu cyiciro cya mbere bagenderwa amafaranga 7,600 ku muntu, abo mu cyaka 2,350 naho abo mu cya gatatu nta mafaranga yo kubatunga bagenerwa buri kwezi. Abadirusa Ijwi rya Amerika ku gisagara mu majyepfo y'u Rwanda.
Shuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri 25.5 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Ijwi rya Amerika tuandanize ku gakino Combo Taxi.
Combo taxi. Mugiye gutega batwi Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo taxi. Taxi ya Grand Lac.
Shofe,
oui madame.
Umbona n'agashaka tuzoba twashitse mu minota 30. Nukuri iyi namira komeye je sishura kwiceye.
Madame, si ugope atatulia. Ni Combo taxi, mu 15 minute tutakwa traffic.
Kurampumurije narinze numpa nceko. Urumva ndumumenyesha makuru ngiye mu nama ngira kamaro yo ngaha muri aka karere. Ahubwo ngira n'uyu mugabo tugiye mu nama imwe.
Sawa ariko.
Umeze neza.
Yakamata.
Iyo video uri kuraraba kuri telefone yawe yagutwaye umutwe gucyo gushika aho usigegenya amenyo. Umeze gute?
Ngiro mu shoferi w'umunyabugare bo ku bugome bwa bene wabo butugeze.
Ehe, meshi bari kufani.
Hari umuntu we wacu wa polisi ndaka kavideo. Karerekana umuntu we wacu muhuma ari gukubitwa n'ingegera z'abanyabugure.
Mana,
ubu ndahamya ko rwose atakiri muzima.
Yo, kweli, vraiment meshi polisi sana. Unaona ima siku vraiment jo insécurité, batu yuko shofe mu bicwa.
Ndabizi neza ko mwebwe abanyabugwa mutifuza kutubona turi bazima.
Oya nawe nturenze urugero. Nyereka basi iyo video nanje ndabe.
Mure basi.
Oya nukuri ku Imana.
Ayo rakundwa mugi.
Iyi niyo video ari kuravuga. Je kumenga ndamaze kuyibona.
Urabona kuri zingegera ziri kumukubita
ahubwo ndabyibutse iyi video nta nahisi sana nibyo iri kuravuga iyi video yafatiwe rusangi yafatiwe mu kabara abantu bari ko baragwana
urabeshya madame
mbesha ndaho umwe bishaka je ndaza kuyibereka originale yayo iyi niyo kuva mu mwaka uheze n'ukure enda kurahi nuko nyene aba bantu bashizemo imiziki ngo nitwumve ururimi bari ko baravuga iyi video ivuga mu rurimi rw'iwacu tubyumva
kweli
n'ukuri kose
ibyo bintu bivuga urabeshya rwose ntabwo shoboka umuntu aprosinze video n'umuntu uzwe kandi wiyubashye wacu rwose ni yapfa gushyiraho ibintu byose abonye pe
none kumpaririza je simejeje kubabwira ko je n'umumenyesha makuru ngiye n'ubundi mu nama y'abamenyesha makuru bo muri aka karere nta kindi kitujanye atari kurabira hamwe ingira twoza turatanga makuru twabanje gutohoza neza tukamenya ko ari iyo gutyo tukagwanya ibihuha nizo zonone imitwe y'abantu bigatuma abantu abanyamahanga
ngene raho ubwo buramfite ubushobozi nasaba ko hakuba ku rukuta runini rutandukanye bugona muhumuro burundu bigatiyo byakagiye
monsieur uko seriye kweli
monsieur urabona nkina mwebwe abanyabugo nta muntu wabana namwe muri nk'ibirura bidashaka abanyamahanga iwabo
none si ubuye
niyo mvuye niyo mpamvu mvuga ibyo nzi neza nyine harakara kanakoragayo ariko niyo ne neza uburyo abanyabugo ari abantu babi n'abagome mw'abantu gusa uko numvise abantu bavuga ko hari abanyamahanga batwitse ari bazima barangije ngo baranabaryashaka umva mbabwire mw'abantu nta wundi muti uretse kubaka urukuta hagati yabugo na muhumuro nta kindi rwose cyakimura ibibazo rwose
sasa ulisikia ndo balikwambia nibyo ulisikia mako ntanambia kama uko kwa pale
nyine nabyumvise babivuga
Haukubiona hata maki.
Bravo.
Uruma sana.
Uruambe.
Use uri kunshimiriza.
Urabiki ndagushimi. Nuko washubuye kwihindura kava mu muntu ugahinduka yanyo nibitega suku ugashobora gusubira mu ibintu utaranje gukwiyumvira.
Nseka suku urabona mfite umuntu usongoye.
Akini. Mi ngoko nikulize swali mesi. Ivi uteza weza panda muti.
Kuri yete. Ukandi kunuka. Urabona njewe ndi ngujya njya kuri ibiti.
Sonyo nasema saya seme ulikuwa taka seba tie kibambazi.
Bazaru huwa kerbo usengiwe ni bashaka na matafari nza ya tanga.
Sasa, siku mwaya tu par example wana jengele kibambazi. Kwanza mina joka maita jengwa kata siku mwaya. Ngo takoni nda salima wa rafikia kwae na kutumika ae. Akwanza kama shakua msere wanya tu yu.
Mana yanzi. Reka ndaguhanu. Jeni wadza yuko uoshaku gaheba burundu kumbiri zito vihuha vikubesha. Nizu mkono na mumutwe. Ileka nawa uchuba mura wabandu wa kuiragi zinguru zitarizu.
Sesa.
Izo nguru zitarizu nizu zitera kuike kana hagati ya. Bika tuuza kubana mumahoro.
Kama telekonsera kusaidia sana.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio wa d'Amerika.
Akano kato chetu sozi la makuni vikano tukatua fiti ya mulika no kanya dushimira wagi zuara wose ngo vitegurwe vyongere bashikire kuri mikoma likumena jwe diane ni nahazwe hivikaniro na makuru vya shizwe hamwe na fatumadi masikalala tukwe mikuzina jia wagenzi vatu tuvikiba netu yufuiza kwa ndanya mura ni kwa mzemri mwziose na hutaha.
Radio Africa America Yabai Singito Chachu. Radio Africa America Yabai Singito Chachu. Uguche Uguchu Yabai Singito Chachu. Ugutangi Jambo Uanyaji Ugu Yabai, Sumizo Chachu. Yara tangi jambo, Tavarundi turi ruhusa. Mugushikiriza, mugushikiriza tukona.
Kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwave kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.